Nzamba.
Nzambira samirana.
Radio Inzamba agatika kawe turi ku munsi wa mbere kwigenekezo rya kane gitugutu Josephine Johnson Nkunzimana kuri mikro amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira Ugwaruka gwimbonera kure mu ntara ya Muyinga ku mutumba Kinyami muri commune Giteranyi gwagirizwa gukubagura ugwaruka gw'umugambwe SNL igihe gwari mu ikarashishi ku munsi wa gatandatu aho ni mu gihe muri zone Kazirabageni ya commune ya Nyanzarake y'intara ya Makamba bamwe mu gwaruka gwimbonera kure batawe muri yomi bagirizwa kwiba igihe baba bariko barakizura mu ijoro bwoba ari ubwoba hagati yabo umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere baheruka gushikiriza ko bafise abanse mu nzego zirongoye igihugu barongoye murunani sefora arusha bo babona ko biboneka ko abo bategetsi batariko basenyera ku mugozi umwe aya makuru hamwe n'ayandi ni mukanyi sase mwidonizo ryayo sangwa ikanze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Amakuru twabateguriye tuyahere mu bijyanye n'agateka kazina muntu. Abanwanyi batandatu b'umugambwe SNL barakubaguwe ku munsi wa gatandatu n'imisore y'imbonera kure. Ibyo bikaba byabereye ku mutumba Kinyami uri muri commune Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Ni mu gihe misore yariko igira ikarashishi mu gatondo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Trifine Kaniwabo.
Nkuko amakuru dukura kuri uyu mutumba wa Kinyami abitumenyesha, abo banywanyi b'umugambwe SNL bakubaguwe n'iyo misore basanzwe mu mihani wabo ikaba yarirongowe n'umukuru w'imbonera kure muri commune Giteranyi batazi Ramadan umwe muri abo banywanyi b'umugambwe SNL azwi ku izina rya Matias Sibomana yarababaye cane aho bamusize ari kiruruma akaba yaciye ajanwa ku ivuriro ryo muri iyo micungararo ayo makuru akabandanya avuga ko bahowe ko base kwinjira mu mugambwe SNDD FDD abanywanyi b'umugambwe SNL baturuka kuri uyo mutumba wa Kinyami Nyami bakaba banegura iyo nyifato y'iyo misore itari iherutse kuboneka kuri uyu mutumba inyuma y'amatora aherutse kuba mu gihugu basaba nyabuna ko umwe wese yokubahirizwa mu byiyumviro byiwe bya politike twagerageje kurondera kuri telefone Ramadan arongoye urwaruka rw'imbonera kure muri commune Giteranyi cyo kimwe na Janvier Ndagijimana musitaneri wa commune Giteranyi kugira batange umuco kuvyabaye ariko turabakena
Imbonera kure indwi zarahagaritswe kuri uyu wa kane no kuwa gatanu w'indwi iheze ku mutumba Kazirabageni muri commune Nyanzarake mu ntara ya Makamba abo bahagaritswe bakaba bagirizwa ubusuma mu gihe bariko barakizura muri kino gihe zikaba zifungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi i Nyanzarake inkuru ya mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze
nkuko amakuru ava i Kazirabageni muri commune Nyanzarake mu ntara ya Makamba abitumenyesha Imbonera kure zibiri nizo zahagaritswe ku munsi wa gatanu tariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2021 zikaba zagirizwa yuko zivye ku modoka zari zivuye Kazirabageni zigenda i Nyanzarake kuko isoko rya radio Inzamba agateka ka Nyanzarake ribitubwira ngo ni mwanya bariko barakizura nkuko basanzwe babikora aho baciye bafata imigozi bagashira mu ibarabara kugira baka amafaranga imiduga yose yari kiva Kazirabageni igenda i Nyanzarake abashoferi bibwe nibo bahavuye babivuga ku gipolisi ico naco kica kija guhagarika izo mbonera kure ivyo bibaye mu gihe hari zindi mbonera kure zitanu zari zahagaritswe ku munsi wa kane izo nazo zikaba zari zafatanywe ibikoresho byari byibwe mu ishengero rya Pantekoti ryo mu mirango aho nyene muri Kazirabageni hari ku munsi wa gatatu mwijoro izo mbonera kure indwi zose ubu zikaba ziri mu minwe y'igipolisi muri komisariya ya commune Inyanzarake
tukivuga agateka kazina muntu mu ntara ya Mwaro hari umunyagihugu yafashwe kuwa gatandatu uheze muri zone Buziracanda commune Ndava y'intara ya Mwaro uwo nawe ni umukukuru ke mu gisoda akaba ari umuvyeyi w'umunyeshure aserukira abandi kuri lise ya Mwaro. Uwo nawe yari yaraye afatiwe kuri iryo shure nyene kuwa gatanu. Ababibonye bakemeza ko bose batwawe n'urongoye iperereza mu ntara ya Mwaro. Inkuru tubaza Josine Kaze.
Uwo yafashwe yitwa Elia, n'ubu ntagakuru kiwe. Yafatiwe ku muhana iwe uri muri zone uzira canda n'utwari iperereza mu ntara ya Mwaro Elifaze Niyongabo. Elia yahoze mu gisoda ca kera, asanzwe ari n'umupastori wo mu ishengero Fekabu nk'uko amakuru ava uzira canda abivuga. Uwecho kimwe n'umuhungu wiwe Justin Ikorukwigomba yafashwe kuwa gatanu heze na wuzi yo bafungiwe. Uwo muhungu yakuwe ku ishure n'uwujejwe iperereza Imwaro, uwo nawe yaratwaye telefone yiwe co kimwe n'izindi telefone zine z'abanyeshure bo kuri iryo shure rya lise Mwaro. Igihe yamutwara yabwiye urongoye iryo shure ko ari mu ntumbero y'amatohoza atavuze yariyo nk'uko uwutwara lise Mwaro yabibwiye kuwa gatandatu radio Inzamba. Uwundi yahoze mu gisoda ca kera atarajamwo abavuye mu migwi igwana, hari haheze imisi afatiwe muri zone Makamba iri muri komine Rusaka, nawe n'umuvyeyi w'umunyeshure yiga kuri lise ya Mwaro nyene. Naho uwujejwe iperereza Imwaro ataco ashima kubivuga ko amakuru ava muri iyo ntara yemeza ko hoba hariko haronderwa umunyeshure yahora yiga kuri iryo shure yarungitse ubutumwa bwanditse mu matelefone ku gitero cabaye mu kwezi kw'icenda guheze ahitwa Mucogo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, ahaturiwe imodoka yo mu bwoko bwa fuso.
Komiseri Moise arakaza batazira nyeganyega ijoro ry'uwa gatanu ushiri wa gatandatu mu ndwi iheze yaraye afungiwe mu ikambi ry'abasirikare bagwanira mu mazi bita Kanshinwa. Imvo ngo ni inyifato yagize yo gukubita umusirikare yarasanze aho ari ku kazi anamubwira ko ashobora kumurasa. Abandi basirikare ngo nibo batabaye uwo musirikare baca baja gufunga uwo mukomiseri arongoye igipolisi muri komine Kabezi. Inkuru tubaza Blaise Nijimbere.
Nyuma y'ukwezi kumwe arungitswe gukorera muri komine Kabezi, abanyagihugu baho komiseri Moise arakaza batazira nyeganyega arabatoteza na cane cane abo mu mugambwe senere, aho bavuga ko abagiriza gukorana n'imigwi igwana. Amasoko ya radio Inzamba mu Kabezi avuga ko kuwa gatanu heze Moise arakaza batazira nyeganyega yafashe nabi umusirikare wo mu ikambi y'abasirikare bagwanira mu mazi Bataillon d'Intervention Raciste bita Kashinwa, amutera ubwoba avuga ko amurasa. Aya makuru nyene avuga ko uwo musirikare yatabawe n'abandi basirikare abona kurokoka. Amasoko ya radio Inzamba ku mutumba Nyamugari avuga ko kandi abo basirikare baciye bamwaka inkoho yari afise baja kumufungira mu ikambi muri Kashinwa. Abasirikare baciye baha raporo ababakurira nabo babimenyesha barongoye igipolisi mu ntara. Aya makuru nyene avuga ko komiseri Moise arakaza batazira nyeganyega yavuye arekugwa bukeye inyuma y'umutaga kuri uwa gatandatu inyuma y'akanama k'abarongoye abo basirikare hamwe n'abarongoye igipolisi mu ntara ya Bujumbura. Komiseri arakaza Moise batazira nyeganyega aho yaciye hose asiga atawe umuhani gwere. Amakuru ava i Bururi amenyesha ko yarashe umuntu arapfa akoresheje inkoho yiwe y'akazi hari mu mwaka w'2013. Icyo gihe parike nkuru ya Bururi yaruguruye dosiye ariko Moise arakaza ntiyigeze akomakomwa. Mu makomine ya Matana na Mugama mu ntara ya Bururi amaze gukoreramwo, kumva izina ryiwe bavuga ko ari ukubibutsa amabi yabakoreye. Bamwe mu bapolisi bakoranye bavuga ko uretse ko ateza urubwa urwego rw'intwazangabo mu gipolisi ngo atanakwiye kwitwa ko ari indongozi mu nyamiramabi kuwakora bihushanye cyane nibanga yahamagariwe gukora. Kuri iyo nyifato ya komiseri Moise arakaza batazira nyeganyega idashimwa n'abanyagihugu hamwe n'abapolisi bakorana, uruganda rwa radio Inzamba ntiturashobora kuronka Petero Nkurukiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano wagira ica bivuga ko.
Inzamba
Radio Inzamba tuandanirize amakuru twabateguriye muri politiki. Hari ubwoba buboneka mu bategetsi bakuru, ubwo bwoba bubonekera ahanini mu majambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, uko ari babiri mu majambo baherutse gushikiriza bari mu masengesho bitabiriye atandukanye bibonekwa ko atamahoro bafise mu mutima. Ni inkuru dushikirizwa na Beni Axelakana.
abo bategetsi uko ari babiri bompi bishimikiza ijambo ry'Imana mu kwerekana ko bafise abansi ariko batabadamye ko urutoke umukuru w'igihugu mu masengesho y'umugambwe CNDD FDD yo kuwa 30 z'ukwezi kw'icenda yemeje ko mu bagumya banga hari abifuza urupfu rwiwe Evariste Ndayishimiye asigura ko ibyo byose bituruka ku bikorwa byiwe byo kugwanya abakorera nabi igihugu
hari ibikorwa byinshi uburongozi w'igihugu buriko burakora uvuze ngo tugwanije turine hari abantu batabari kabisa n'ese umwe mu bimbi barakubwira bati hari abantu bafite umujinyi mukuru w'igihugu basigaye basenga bavuga bati niyo papa akatupaka bariho era bacyapa barakera mbere ngo beshi n'abantu
Nico kimwe no kumushikiranganje wa mbere w'u Burundi mu masengesho yari yitavye muri zone ya Kanyosha mu kwezi guheze yishimikije ijambo ry'Imana avuga ko aba bagwanya bari mu nzego zo hejuru aha arangiye me bunyoni asa n'usaba Imana kumurinda abansi
uhoraho arwane n'abaturwanya aturwanirire uko abaturwanya ni benshi abaturwanya nk'abarongoye inzego zitandukanye ni benshi abaturwanya nk'abakristo ni benshi turabasanga kuva ku nzego zo hejuru gushika kuzo hasi tukabasanga mu bantu bato bato n'abahambaye ugahaguka nawe ukabyima uti Imana gwana n'abangwanya kandi Imana ibariye irumva igware no kwipfuriza guhwera igware no kwipfuriza guhomba kandi Imana izogwana
Mu mugambwe CNDD FDD ingendo kwishimikiza ijambo ry'Imana yarabaye umugenzo mu barongozi b'igihugu mu gushikiriza ikiri ku mutima canke mu gushinga itegeko nk'uko byakogwa n'umuhisi Petero Nkurunziza
Kubwa Federico bamvuga inyumvira asanzwe arongoye runa ni Sefora Arusha ruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo imvugo zabo bategetsi zerekana ko batariko basenyera ku mugozi umwe Federico bamvuga inyumvira agasaba umukuru w'igihugu gushira ahabona imigambi yiwe maze abashaka kumukurikira gutyo abo yita abakeba nabo baje ahabona tega matwi Federico bamvuga inyumvira
jewe numvise ibyo umukuru y'igihugu avuga n'ibyo mushikiranganje wa mbere avuga ntegera yuko umenga ntibasa n'abatumbere y'inzira imwe iyo kugwanya amacakubiri yo kugwanya ibiturire ubwicanye biba mu gihugu kuko bari hamwe nta wo kwidoze iyo umuntu ravuga ati jewe nashaka gufata iyi nzira yo kugwanya amacakubiri yo kugwanya ibiturire yo kugwanya ubwicanye n'andi mabi ari mu gihugu mugabo ugasanga haremwe abandi bantu bacavuga bati ize nabyo ni binyononera kandi ugasanga ni muri wa mugambwe nyene habasigaye yuko muri uwo mugambwe habamwe abafata inzira yuko ibintu bihinduka mu nzira yo gufasha umunyagihugu kuko uri kugwanya ibiturire uri kugwanya ubwicanye uri kugwanya amacakubiri uburondere neza ya benshi ariko ugwanirira ibiturire ugwanirira ubwicanye ugwanirira ayandi mabi ajanye n'ibyamoko uburi kurarondera inyungu ziwawe ntegera yuko mu gihugu cy'u Burundi hari nk'abari kurarondera inyungu z'igihugu aba nabari nabari nyuma mukuru w'igihugu nabari kwaragira inyungu ziwabo abo sinzi ubaserukira wariwe mugabo ivyo bintu ndipfuza yuko bihagarara mu gihugu kugira ngo bumvikane umukuru we ntahamagare bose ababwira ati uyu mugambi wanje nguyu abashaka kunkurikira naba nimuze ubashaka gukurikira ibindi abo nabansi b'igihugu tubafata nk'abansi b'igihugu rero niho mvuga nti nibumvikane tumenye neza abari ko arafata inzira yuko baki igihugu n'abafite inzira yo kukigwanya tumenye by'ukuri abansa bari bose babandi bavuga ngo nabakeba barya yari imvugo kugira ngo banyegeze ibibazo bihari uro bya seruse twabyumvise abakeneye ko kubaka igihugu abatondeke hanyuma amaze tuzobone ahubwo abakeba bari bo nzusanga bari babakeba yahora avuga tuzosanga arabandi
Mu makuru avugwa mu gisata cy'uburimwe n'ubworozi kuri uyu wa mbere niho hari hategekanijwe ko itegeko ribuza ibitungwa kurisha ku musozi rija mu ngiro hamwe mu ntara ryubahirijwe ahandi naho rizotangura kuja mu ngiro kuri uyu wa kabiri genekezo rya gatanu gitugutu 2021 mu gihe hari n'ahandi ibitungwa bigitembera ku misozi ukuri kwamye muri iryo tegeko nyine bikaba bitegekanijwe ko abatazokurikiza iryo tegeko barihishwa ihadabu ido nido na Vanessa Muhiteka
aborozi bose bo muri komine Muyinga nibigize bakikiranya gushira mu ngiro iryo tegeko rya leta nitangazo yashize ahabona ku munsi wa gatandatu mustanire wa komine Muyinga Amide Misago akaba yaragabishije aborozi batandukanye ko atawohirahira ngo aturutse igitungwa icyo cyose guhera kuri no wa mbere igenekerezo rya kane gitugutu naho aborozi bashize mu ngiro iyo ngingo baridoga ko leta itabafashije mu kwitegurira uyu mugambi na cyane cyane kugira bashobore gutera ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa byabo ibyo ariko siko byaginze mu ntara ya Makamba ibitungwa byose byaturutse ku musozi byaba ibitungiwe mu gisagara cya Makamba cyangwa mu zindi komine aborozi bemeza ko atamatongo afise yo guteramo ubwatsi bemeza ko bitagenze uko bazotegerezwa kubigurisha mu ntara ya Bubanza komine Gihanga Mustanyawa Leopolde Isaba yasohoye itangazo kuri wa mbere rimenyesha ko iyo ngingo izotangura kuja mu ngiro kuri wa kabiri tubibutse ko iryo tegeko rimaze imyaka itatu ritowe n'inama nshingamateka rikaba riteganya ko abatazoryubahiriza bazohora bacibwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi cumi mu gihe igitungwa ciwe gifashwe kiriko kirarisha ku musozi abanonosoye amategeko bakaba nabo nyine baratoye amahinyu iryo tegeko rishasha babona ko leta itigeze ishira mu ngiro ingingo merekeza zari gufasha abanyagihugu kwitegurira uburyo bushasha bwo korora
amakuru twabateguriye tuyasozerere ku nkino igikombe cya Super Cup muri basketball caraye gitwawe n'urunani rutsinze umugwi wa New Star ku manota 68-50 mu mupira w'amaguru naho kundwi igira iya gatandatu umugwi wa Bumamuru inyuma yo gutsinda Atletico New Oil ibitsindo bitatu kuri kimwe waciye ufata ikibanza cya mbere vyifata kibanza Jacob Sibomana
uwo mugwi wa Bumamuru umenyerezwa na Olivier Nyungeko da watsinze Atletico New Oil ibitsindo bitatu kuri kimwe ubona gufata ikibanza cya mbere cyari gisanzwe mu mugwi wa Burundi Sport Dynamique watsinzwe na Musonga ati ibitsindo biri kuri kimwe mu zindi nkino zabaye Message Ngozi yatsinze Top Junior yo mu Kayanza igitsindo kimwe ku busa ni naco rukinzo yatsinze Le Croco ekana Flambeau du Centre yatsinze Aigle Noir igitsindo kimwe ku busa nyine Vitalo yari imaze inkino zibiri itabona insinzi yagiye kuyikura mu Kayanza bitoroshe na gatoyi mu gutsinda Kayanza United ibitsindo indo bibiri kuri kimwe Puja City yanganije na Royal kimwe ku kindi na Flambeau de l'Est inganya na Olympic Star ubusa ku bundi Bumamuru niyo ya mbere rero n'amanota 16 ikaba itaratsindwa igakurikirwa na Flambeau du Centre ifite amanota 12 ikanganya na Burundi Sport Dynamique iri mu kibanza cya gatatu mu bibanza bitatu bya nyuma hari Kayanza United ni ya 14 n'amanota 4 inganya na Top Junior yaho mu Kayanza nyene nayo Le Croco yo mu Rumonge ni ya nyuma n'amanota ubusa kuri 18 muri basketball mu nkino za Super Cup urukino rwa nyuma rwahuje kuri no w'Imana Le Gazelle na Gladiator umugwi wa Le Gazelle watanguye nabi cyane ku buryo agace ka mbere k'urukino kagiye kurangira ufise amanota 3-30 ya Gladiator ibyo abakunzi b'uwo mugwi batumva nari rya tandu yari bwahere batsinze Gladiator ukebuka uwo mugwi waragarutse mu rukino ariko ruza kurangira Gazelle itsinzwe ku manota 76-51 mu bagabo igikombe cyatahukanye n'umugwi w'urunani watsinze New Star ku manota 68-50 mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma urunani rwari rwatsinze Kern ku manota 57-49 nayo New Star yari yakuye mu ihiganwa Dynamo ku manota 88-69 kugeza ubu abamenyereza bose baremeza ko urunani ari uwo mugwi ukomeye kurusha iyindi mu Burundi intumbero y'uwo mugwi nk'uko abawurongoye bamenyesha ni ukuzoserukira Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu mu mwaka uza uwo mugwi ukongera gutwara ibikombe nk'uko wamye gushika ugeze mu nkino za Afurika
murakoze mwebwe mwese mwari muduteze abiri barakoze kandi bagenzanje bamfashije kubategura no makuru mwari kumeshikizwa na Josephine Johnson Nzimana mugire umugoroba mwiza ahiwanyu murakoze